Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma basuhuza mbahe ikaze muri aya makuru. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: izamuka ry'ibiciro rya hato na hato ryateye impungenge ku hazaza h'ubukungu bw'icyo gihugu.
Burundi ubu dusanuka tudushorera ahantu, nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuza tunganiriza imitaye muri iki gihugu bikwiriye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushire ku cyo bwikorako. Umwimbu mu by'uburimyi uca uragabanuka.
Faustin Ndikumana ni impuguke mu by'ubukungu. Abantu 9 baguye mu mirwano yashyamiranyije imitwe inyuranye y'abitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bunganizi w'umunyapolitiki Ousmane Sonko utavuganwe n'umutegetsi muri Senegal yatawe muri yombi. Amakuru arambuye ni mukanya. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Niger, tariki ntarengwa yatanzwe n'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO ngo abafashe ubutegetsi basubizeho Perezida Mohamed Bazoum yageze. Uyu muryango wari watangaje ko nibitaba ibyo uzakoresha imbaraga gusubizaho Perezida wahitswe ku butegetsi, ariko ukomeje gusabwa kugerageza inzira y'amahoro mu kurangiza iki kibazo. Sena ya Nigeria kuwa gatandatu yabaye yifashe kuri uyu mugambi wa CEDEAO, isaba umukuru w'igihugu ari nawe ubereye umuyobozi muri iki gihe gushakisha izindi nzira zitari gukoresha imbaraga. CEDEAO ishobora gukomeza gahunda yiyemeje kuko ibyemezo by'uwo muryango bifatwa hashingiye ku bwiganze bw'ibihugu, ariko kuba habaye imbuzi iturutse kuri kimwe muri byo hasigaye umunsi umwe gusa ngo ibyemezo bishyirwe mu bikorwa byatumye havuka kwibaza ku byerekeye aho uwo mugambi ushobora kwerekeza. Algeria na Chad, ibihugu bitari mu muryango wa CEDEAO bituranye na Nigeria kandi bifite ingabo zikomeye muri ako karere, byatangaje ko bidashyigikiye gukoresha ingufu kandi ko bidashobora kohereza ingabo zabyo muri Nigeria. Mali na Burkina Faso nabyo bitegekwa n'abasirikare bahiritse ku butegetsi abandi ba perezida, byo byatangaje ko uzakoresha imbaraga za gisirikare kuri Nigeri azabishoyeho intambara nabyo. Iri hikwa ry'ubutegetsi nk'iryo rishyize mu rungabanga bakarere ka Afurika y'Uburengerazuba kamaze igihe karangwamo za kudeta mu bihugu binyuranye, ubuhezanguni bushingiye ku myemerere ya kiisilamu n'ibihugu bimwe kugenda birushaho kwegereza Uburusiya n'ingabo zabwo z'abacanshuro ba Wagner. Iwan Branko, umunyamategeko w'Umufaransa wunganira umunyapolitiki Ousmane Sonko utavuganwe n'ubutegetsi muri Senegal, yatawe muri yombi ashinjwa iterabwoba, ubugambanyi no kubangamira umudendezo wa Rwanda. Umwunganizi we mu by'amategeko yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ejo ku cyumweru, avuga ko yafatiwe muri Mauritania akajyanwa muri Senegal ku wa gatandatu. Uyu yari umwe mu bunganira umunyapolitiki Ousmane Sonko watawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi kurangira. Sonko yerezwe ibyaha byo gukangurira rubanda kwigomeka, ubufatanyacyaha mu byaha nshinjabyaha n'ibindi. Ni nyuma y'amezi abiri iburanisha rye ku byaha byerekeye gufata ku ngufu riteje imyigaragambyo ikomeye hose mu gihugu cya Senegal. Inzego z'ubutegetsi za Senegal zashyizeho impapuro zisaba ko Branko hatabwa muri yombi nyuma y'uko agaragaye mu buryo butunguranye mu kiganiro kigenewe abanyamakuru cyatanzwe n'abunganira Sonko i Dakar mu murwa mukuru mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Le Monde cyandikirwa mu Bufaransa. Nyuma yaje kujya muri Mauritania. Bamba Chise, umwe mu bunganira Ousmane Sonko, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko icyo basaba ari uko uburenganzira bwe bwubahirizwa. I Lisbon muri Portugal, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yashoje isangano mpuzamahanga ry'urubyiruko gatolika kuri iki cyumweru asoma misa yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni imwe n'igice. Yabagejejeho ijambo ryumvikanisha icyizere cy'amahoro y'ejo hazaza. Imbaga y'abantu bitabiriye iryo koraniro yari yaharaye mu bushyuhe budasanzwe. Mu ijambo yabagejejeho nyuma ya misa, uyu mukambwe w'imyaka 86 yasabye abakiri bato gutahana ibyo bakuye muri iri koraniro ry'iminsi itandatu bakabisangiza abo basanze. Yagize ati: inshuti zanjye mu nyemerere njye w'umusaza gusangira namwe mukiri bato inzozi nifitemo ingendana. Ni inzozi z'amahoro z'abakiri bato basengera amahoro, babana mu mahoro, bubaka ejo hazaza harangwa n'amahoro. Papa Francisco wagombaga gusubira i Roma ku mugoroba wo ku cyumweru yabonanye n'abahagarariye urubyiruko rwo muri Ukraine bagera kuri 15 nyuma ya misa yo ku cyumweru yafashijwemo n'abasenyeri 700 n'abapadiri bagera ku 10,000. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri Waishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter yabaye X muradusanga kuri VOA radio yacu mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mubiyaga bigari duhere mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo abaturage 9 bagwe mu mirwano yashyamiranyije imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta kugira ikikora ngo irengere ubuzima bw'abaturage bukomeje kubangamirwa n'imirwano muri aka gace. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera. Shukran, ubwo bushyamirane bwahitanye abaturage bwatangiye ryari?
Byabaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu masaha ya saa kumi agana saa kumi n'imwe za mu gitondo, ni muri sheferi ya Bwito mu teritwari ya Rucuru, nibwo haje kubaho ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Ubu ngubu yibumbiye mu cyo leta yise Wazalendo igizwe n'insoresore zo muri utwo duce zahaguruye kurwanya M23 imitwe ya Nyatura na SMC ubwo yashyamira yarwanaga na M23 ni muri ako gace ka Bwito rero muri groupe Mayatongo, aho icyo gitero cyaje guhitana abasivile bagera ku 9 kugeza ubu. Amakuru dufite nuko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye kuko igitero cyakomeje mu gukomeza kw'igitero gifata uduce twinshi tugeze iyo groupe Mayatongo muri sheferi ya Bwito. Niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero. Gusa andi makuru dufite nuko havuga ubwicanyi ariko kugeza na n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije, ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu 9 bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane. Jeffrey,
abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage, ni gute biyita abarinzi b'abaturage kandi bakabahitana?
Ntabwo kugizana n'ubu biravugwa yuko aribo bahitanye kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace. Twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23, abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero. Gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23. Gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe. Kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6.
Ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro, igisirikare cya Kongo kirihe, igisirikare cy'amahanga kirihe?
Ingabo za Yase, aka gace ni agace karimo ingabo za Yase zaturutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo nizo zikorera muri aka gace. Murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za Yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro, kuko hari ibikorwa bibikorwa n'aba bitwa Wazalendo, hariho n'ibikorwa bikorwa n'aba ba M23. Kugeza na n'ubu ingabo za Yase zikirebera muri ako gace. Ubona ko ubu ngubu nta ngabo za Kongo FARDC zikibarizwamo kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru, ingabo za Kongo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru. So nta ngabo za FARDC zirimo, yewe habe na polisi y'igihugu. Ni uduce turimo Wazalendo, turimo ingabo za Yase muri groupe Mayatongo, ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za 2023.
Nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage 9, abandi bahatuye bameze bate? Umwuka umeze ute muri ako gace?
Ni abaturage abenshi mu twavuganye nabo, ni abaturage ubona ko bamaze kwiheba, nta barahunga, haba habaye ubwicanyi bagahunga, abandi abenshi bakaza mu mujyi wa Goma, abandi bakajya mu teritwari ya Masisi, abandi bakerekeza za Beni. Ni ukuvuga ngo igitero cyabaye habamo guhunga kw'abaturage, ariko mukanya navuganye n'umuyobozi wa societe civile yo muri Tongo ambwira yuko nyuma y'icyo gitero abaturage bongeye kugaruka mu duce twabo, ariko ubwoba buracyari bwinshi kuko ahantu abantu 9 bishwe mu gitondo kimwe gusa mu masaha agera kuri 2 gusa, urumva ubwoba buracyari bwinshi. Gusa bo banakomeje gutakamba basaba yuko guverinema yagira ikikora vuba na bwangu mu kurangiza iyi ntambara, ndetse bakanasaba yuko niba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yaseze idashoboye kurandura M23 vuba na bwangu zavanwa muri utwo duce, ubundi leta nayo igafata ingamba zikomeye mu guhashya M23.
Jimisho Krad Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika aho mu Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe Jeffrey Mutagoma.
Tujye mu Burundi aho ibiciro ku bintu bikenerwa binyuranye byazamutse muri iyi minsi nyuma ya peteroli, isukari n'isima. Kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'8 ibiciro by'ibinyobwa nabyo byazamutse. Na ibiciro byazamutse kandi ibicuruzwa ntibiboneka. Abahanga baravuga ko iki gihugu gishobora kuba kiri mu kaga mu bijyanye n'ubukungu, bagasaba leta guhagurukira iki kibazo. Eloge Willy Kaneza.
Kuva mu kwezi kw'indwi guheze hariko haraba mu Burundi duzwa ry'ibiciro mu buryo bw'agasakisaki. Ubushobozi bw'umuguzi bwo bwagumye ari bwa Burundi nk'uko abanyagihugu batandukanye bavyiganije ijwi rya Amerika bavuga ko basa n'abarengewe. Naho mpera z'ukwa kane Perezida Ndayishimiye yongeye imishahara abasirikare na polisi, bamwe muri bo bakaba bemereye ijwi rya Amerika ko batanguye guhembwa ayikubye 2.5 mu kwezi kwakurikiye. Hanyuma kuva mu kwezi kw'indwi bamwe mu bakozi ba leta bagatangura guhembwa hisunzwe kunganisha imishahara yanisununiyeho gato n'ahatarugero turashobora kumenya neza. Abakozi ba leta batari bake bavuga ko nyabuna umukoresha asa n'uwabagabiye akoresheje kuboko kw'iburyo abanyagihishi ku bamfu bagereranya n'iduzwa ry'ibiciro. Nubwo ibiciro byadubugijwe kubona ibicuruzwa byose biracyari nk'umuzi wibuye ku masoko no mu maduka cyo kimwe no ku mastasiyo ku bijyanye n'ibitoro. Abahinga batari bake bemeza ko ikibazo ahanini gihagaze ku kubura amahera y'agaciro cyane cyane amadolari ya Amerika akoreshwa mu kurangura hanze y'igihugu. Nk'urugero, imbere y'uko haduka indyane za politiki mu 2015 Uburundi bwari bufite ububiko cyangwa ikigega ntegabizoza cy'amadolari ushobora kwikora ko mu kiringo cy'amezi 3. Ubu iyo bwinanatse wabufise ayakoreshwa hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri. Imvo nk'uko bisigurwa n'abahingano uko ubutunzi bw'Uburundi buhagaze ku byinjira ariko bugashorera hanze bike. Fosse Ndikumana ni umuhinga mu bijanye n'ubutunzi akaba n'umukuru wa Parsem ishyirahamwe rihanira intwari ibereye.
Burundi ubu dusa n'uko atari dushorera hanze, nta mfashanyo y'injira mu gihugu, nta bamuza atunganyiriza imitahe muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushe gucyo bikorako. Umwimbo mu by'uburimyi uca uragabanuka, aca aba n'ikinyoma cyangwa kiravuga ngo turikwije uwundi mwanya ngo umwimbo ngo w'ibiribwa ngo wabaye umurengera ngo tugira dushorere hanze. Amafaranga y'agaciro make tudafise arasesagurwa, yatacamira atawuhana, bacaja mu cyo bita manipulasiyo y'amarundi.
Nk'akarorero, ibiharuro vyegeranijwe na Oricom ishyirahamwe rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta vyerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020 byinjira mu gihugu byari inshuro 14 zose hejuru y'ibisohoka. Icyunyura ibintu ni uko ibisata byinjiza amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'ubutare nabyo biri mu kibazo kinini. Icya mbere leta isa n'iyagitereranye igishyira mu minwe y'abikorera utwabo, bituma abarimyi batakironka imfashanyo y'ifumbire n'ibindi, bajabukirwa kurima ico giterwa njabuka amazi maze umwimbu uragabanuka cyane. Icya kabiri cyo amahera y'agicuruzwa niyo bajanwa kunyegezwa hanze y'igihugu, kandi ibice 70% by'amafaranga y'agaciro ava mu butare yo batagera mu kigaga cya leta nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yavyidodonze akatari gake. Bamwe mu bakozi ba leta bibaza ko ubutegetsi bwadugije ibiciro by'ibicuruzwa byose vya nkenerwa kugira leta bikunde izibiri kinogo c'amafaranga y'umurengera izokoresha uwu mwaka w'2023 ushira 2024 ibanje kuduza amakori n'amatagisi kugira inabashe guhemba abakozi bayo. Ishirahamwe ya Bukore hani inyungu z'abaguzi ribabazwa no kubona umuguzi w'umurundi yamateze umutwe nk'umumobwa aho kugishwa inama mu ngingo afatirwa. Noel Nkunziza, umunyamabanga mukuru wa Buko.
Ntihaja mu muco abasohokera abaguzi henshi bateze gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo haze igiciro cumvikanywe. Ibyo biciro n'ukuri bigumye uko biri, birafite ingaruka cyane ku buzima bw'umuguzi. Twifuza ko bisubiza hasi aho bidashoboka, basabe neza ko byubahirizwa ko turamaze kubona aho bamaze gutangura kubirenza ko ahandi ho ubuzima bushoboka turazi neza amikoro y'umuguzi umunsi.
Poste Ndikumana bavuga ko igihugu kiri mu kaga mu bijanye n'ubutunzi, agahanura abategetsi kutavyanjanjwa ko
ibi bintu by'iduga ry'ibiciro biriko biza kubera igihugu cy'u Burundi kiri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe, abandi bategeza kubimenya na leta ikavyema amafaranga kandi kubera ni nk'umwimbu w'ingeso z'ibiturire n'intwari tabere yagumye muri iki gihugu iminsi itari mike ubureti uko turabyimbura
muri abo ifataminenerwe harimo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe uyu mu minsi heze yabwiye abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruka havuka ko abanyaburayi bageseye bakuye ubufasha bw'abarundi Ndikumana yasomye neza itunganywa ry'amafaranga leta izokoresha asanga yateguwe ku buryo umunyagihugu batazigera aronka agahengwe kubera hazova hatizwe neza
no muri no bije hayo amafaranga shikafi imiliyaridi 2000 arengeye n'amakori dutoze yitwa kwa zoja gusubiza abadeni guhemba abakozi amamisiyo atangira ubuzima 2000 murumva igihugu cy'Uburundi kiri mu ngorane zo gutunzi zidasanzwe tumuje biciro biduga kandi bigoye no guhagarika adafashwe ingingo zikomeye
leta y'Uburundi heraniye amabanki iyo mu gihugu hagati y'amahera gera ku miliyari 3000 nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe Parseme rikorera mu gisata c'intwari bereye iryo shyirahamwe rimenyesha kandi ko urugero rw'iduga ry'ibiciro mu Burundi rugeze ku bice 260 birenga urwo rugero rwaheruka kuba muri ico gihugu mu myaka ya 90 mu gihe cyari muri Ambago iruhande y'iduzwa ry'ibiciro ku bicuruzwa bya nkenerwa n'amazu yo gucururizwamo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ndwi heze yadubugijwe igiciro ku bice birenga 500% ku bakorera mu masoko ya kijambere ya leta abadandaza bahagaritse gukora ku wa mbere leta yemera kuzosubiramo iyo ngingo eroje urika neza ijwi rya Amerika
makuru y'imikino tuhere mu Burundi aho ikipe ya Dinamo ariyo yatwaye igikombe cya playoffs muri basketball gitanga uburenganzira bwo kwitabira imikino y'amajonjora ya Basketball Africa League mu mupira w'amaguru naho ikipe ya Aigle Noir yegukanye igikombe Super Cup itsinze Bumamuru igitego kimwe ku busa inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Ugurukino kwa Super Coupe gwahuje Bumamuru yatsindi higanwa y'u Burundi mu mupira w'amaguru na Aigle Noir yatwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu gwabire ku kibuga nkuru nziza Peace Park Complex Makamba kuri no w'Imana n'urukino gwitabiriwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi ku bwinshi bari baje kwirabira ukuntu iyo migwi izoserukira Burundi mu nkino za Afrika yiteguye nari gihasiga yindwi zibiri gusa izo nkino zigatangura umugwi wa Aigle Noir wakinira ku kibuga cyawo no watanguye urukino neza usumbya Bumamuru yatakaje abakinnyi ngendegwa ko batatu bagiye gukina mu gihugu cy'u Rwanda abonabo ni Richard Bazumbo wa kirongozi ari muri Kiyovu Sport aruna Musa Majaliwa ari mu Rayon Sport no munyegori ndi kuri yo patient akinira umugwi wa Magaju uwo mugwi wa Aigle Noir wari imbere y'abakunzi bawo ku munota 39 niho waronka igitsindo cinjijwe na Ineza Abedi Bumamuru yaragerageje kugombora ico gitsindo biranka urukino rurangira ico gikombe giterwe na Aigle Noir yari maze ukwezi kose yitegurira mu gihugu ca Tanzania mugiye iyo migwi izoserukira Burundi yari kwiratana mu mitwe yindi migwi y'Burundi yari mu nkino za kivandimwe yitegurira ihiganwa ritekarijwe gutangura igenekezo rya 18 za kuno kwezi message ngozi ku kibuga cyayo yatsinzwe na Rukinzi gitsindo kimwe ku busa Tigre Noir yanganije na Lekoko ubusa ku bundi umugwi wa Tel Aviv wirahiye Burundi Sport Dynamique mu kuyitsinda bitsindo bitatu kuri kimwe nayo Olympic Star itsinda Gorilla yo mu Rwanda igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi wo mu Rwanda kuruno w'Imana naho watsinzwe na Musongati ibitsindo bibiri kuri kimwe muri basketball naho mu mpera y'ino ndwi niho Burundi bwamenya umugwi uzobuserukira mu nkino z'amajonjoro ya Basketball Africa League Dinamo yatsinze urunani yorohewe mu nkino za playoffs ku ntsinzi zine kuri zibiri niyo izitabira iyo mahiganwa Olivier Ndagiragije icegera cy'umumenyereza wa Dinamo amenyesha ko iyo ntsinzi itizanye kuko ngo guhangana n'urunani ukarutwara igikombe bisaba imyiteguro ikomeye yamenyesheje ijwi ry'Amerika icyabafashije gushika kuri iyo ntsinzi
tubikesha iki tubikesha bakinyi collaboration na communication nziza y'abakinyi amaniki nacho hari ni n'abakinyi twazanye bashasha baradufashije muri ibyo bintu byose ntibabaye depeyize babona ko byabaye byiza nico gituma iyo collaboration yo union tukata dutsina amamatchi gutyo
mu nkino za bar umugwi wose uba wemerewe kongera mwabakinyi bane babiri bo kumugabane wa Afrika n'abandi babiri bava inyuma ya Afrika bakaza biyongera ku bakinyi umunani b'abenegihugu. Mu mugwi wa Dinamo sazukinisha abakinyi benshi bamuka hanze y'u Burundi. Bamwe bakunzi ba basketball mu Burundi babona ko uwo mugwi ushobora kwagirira ikibazo. Rukundo Jodasin arongoye Dinamo wewe asanga ata kibazo gihari.
Mukuja muri bale tuzosaba abakinyi migwi yo hirya no hino kugira dukwize effective y'abarundi kandi dutware abarundi kurazi w'abanyamahanga tutarenza tuzotira abakinyi hirya no hino natwe nk'uko duhora tubatiza abantu dutiza abakinyi bagiye muri bale natwe tuzobikora uko nyine turabere meilleur abari ko bakinira mu cyangwa abari ko bakina mu ekipe zavuyemo deja nibo tuzotwara kugira ngo twiranforce mu niveau effective y'abarundi.
Mu mwaka wa 2021 aho Burundi bwitabira ubwa mbere izo nkino gaserukwe na New Star umwaka wa 2022 haserukuru nani uno mwaka naho Dinamo niyo izoseruka. Nta mugwi w'u Burundi urashobora gushika mu nkino za nyuma za Basketball Africa League. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Kuri imikino tuyakomereze mu Rwanda, igikombe gihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika ku cyiciro cy'abagore mu mukino wa basketball cyatashye muri Nigeria. Jean-Claude Munyandinda nibyo tubwira.
Mu mukino w'intoki wa basketball, ikipe y'igihugu ya Nigeria niyo yegukanye igikombe cya 2026 cy'irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore Afrobasket. Mu mukino wa nyuma wabaye ejo bundi kuwa gatandatu, Nigeria yatsinze Senegal amanota 88-78. Umutoza wa Nigeria Elena Wakama nawe yaciye agahigo ko kujya ku rutonde rw'abatoza bahesheje iki gihugu igikombe cya Afrobasket badatsinzwe umukino n'umwe mu irushanwa ryose. Ikipe y'u Rwanda yatahanye umwanya wa kane nyuma yo gutsindwa na Mali amanota 89-51 mu mukino w'uwatanu. Umwanya wa gatatu nabo bahesheje undi kwa gatandatu. Mu mikino itanu abanyarwandakazi bakinnye batsinze ibiri bataka zitatu. Ubwo basezereraga Uganda muri kimwe cya kane kirangiza, Minisitiri wa Siporo Mimoza Munyangaju yavugaga ko byanze bikunze u Rwanda ruzagera no ku mukino wa nyuma.
Arabashimira ko nagaragaje ubutwari nubwo harimo ibyo gukosora kugira ngo ejo tuzabe turi on top. Turifuza kugera muri finali, nibaza ko muri ready for the final. Tuzi neza ko muri kugamba
tunyarukiye mu mupira w'amaguru. Ejo ndi kwa gatandatu kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo habereye ibirori byateguwe n'ikipe ya Lyon Sports byari bigamije kwerekana abakinnyi izakoresha mu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Muri ibi birori byiswe Lyon Sports Day cyangwa umunsi w'igikundiro, habaye n'umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje Lyon Sports na Polisi yo muri Kenya. Uyu mukino warangiye Polisi yo muri Kenya itsinze Lyon Sports igitego kimwe ku busa cyabonetse ku minota 48 gitsinzwe na Kenneth Muguna. Uku gutsindwa kwa Lyon Sports ku munsi mukuru wayo byabaye isosi imenetsemo inshishi. Impungenge z'uko Lyon Sports idahagaze neza mu kibuga zari zagaragajwe na bamwe mu bafana bayo na mbere y'umukino.
Ejo bundi kuri Vital nari mare na mupira nabonye nanga kuri Gorilla na mupira mbonye abaretura babaye yabi nyuma nake dufite yabi mbere nake dufite.
Ubuse nimba nta numero 9 dufite nta zamu dufite. Ubuse ejo bundi nzaza nongere ntahe gutya ikeneye numero 9 ufite imbaraga igakenera na Gardie naho ubundi no mu matsinda tuzagenda dufite tugaruka ni makuri.
Indi kipe yateguye ibirori ejo bundi kwa gatandatu ni Mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye i Butare. Iyi kipe yizihiza isabukuru y'imyaka 60 imaze ishinzwe yakinnye na APR FC umukino wa gicuti wabereye kuri stade Huye. Uyu mukino warangiye Mukura Victory Sport inganyije na APR FC busa ku busa. Mu bantu bashimiwe uruhare bagize mu kipe ya Mukura Victory Sport harimo Abraham Nayandi wigeze kuba perezida wayo, hakaba kandi n'umukinnyi wayo wakanyujijeho ariwe Katama Kamalondo. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Juti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Buffalo soldier, Jesus.